kubijanye n'ubuzima bw'igihugu abepiskopi barashikirije ko bahagaritse umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara cya Bujumbura muri Muramvya muri komine Rusaka n'ahandi barasabira abo bose bahitanywe n'ubwo bwicanyi kandi barahojeje n'imiryango yabuze barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya cimbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungere b'ekleziya katolika bararaje ishinga kandi n'ikiza cy'indwara ya coronavirus gisa nk'icyakwiye mu gihugu cyose babandanya bahimiriza abakristu gukurikiza amategeko yo kwikingira no kutanduza hamwe no gusenga kugira ngo Imana ikize isi icyo kiza abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa n'abo bakiriye mu kibano mu vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu abepiskopi barashima k'umwimbu w'ibiharagi usa n'uzogenda neza naho imvura itagumye igwira igihe ariko baratewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu.